muriko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Iri ni Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese, muduteze amatwi aho muri hose ku isi. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro mwumva buri munsi muri isanga saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31, 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio Indwi i Washington DC. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Umwigeme w'ikimazi yobateye ate mu kibano? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Muterere nk'uko bisanzwe, mirongo iruguruye, mirongo ya telefone ni ya indi nyene. Nimero ni 1-202-4-4-1-993-1. Ndasubiramo, mirongo ya telefone iruguruye ni 1-202-4-4-1-993-1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC. Mu mugambi waryo wise tujane mwigeme, ishirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme n'urwaruka muri rusange, ishirahamwe ry'abamahoro, ishirahamwe ry'amahoro murantunga, ishirahamwe ry'amahoro no kwinonora imitsi AAPS ryaratunganije ihuriro ry'urwaruka rw'abigeme ku itariki 23 z'uku kwezi kwa kabiri. Iryo huriro ryatunganijwe kuri uwo mugambi tujane umwigeme mu civugo umwigeme w'ikimazi mu kibano. Ishirahamwe AAPS ryatanze inyigisho zitandukanye zo gushishikariza abigeme gutegura imigambi yo kwikorera utwabo kugira bifashe gutera intambwe mu buzima bwa misi yose batarinze guta amashure. Iryo huriro ryabereye ku hoteli Best Outlook i Bujumbura mu Burundi, aho abagiyeme batari bake bitabiriye izo nyigisho. Mu kiganiro muri sanga rero cy'uyu munsi turaganira kuri bimwe mu byerekeye umwigeme w'ikimazi mu kibano n'uwariwe n'icyo kugwa kugira ashigikirwe mu buzima. Twatumiye umwigeme Ntizimana Anina Deja ajejwe ikigega cha AAPS hatubwire ivyerekeye ihuriro baheruka gukoranya n'igikogwa barimwe cyo gutera intege umwigeme w'Urundi kazi ahari hose. Tubibutse rero nimero ya telefone nkuko bisanzwe mushobora guhamagara ko mugaterera mugashikiriza icari cyo umwigeme w'ikimazi. Nimero ni 1-202-4-4-1-993-1. Ndasubiramo, nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1-202-4-4-1-993-1. Turabona ko mutangiye kwandika amanimero yanyu ku rubuga rwa Facebook, naho nyine murashaka guterera ibibazo byanyu tukabishikiriza umutumire cyangwa tukabishikiriza mu kiganiro. Twagira umutumire wacu Ani Nadege Ntezimana, urahura komeye.
Ego ndaho.
Kaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Ani turumva ko muri mu bikorwa byo gutera intege umwigeme w'umurundi kazi. Tubwire muri make mbere na mbere ivyerekeye ishirahamwe ryanyu, ishirahamwe AAPS ni ishirahamwe rimeze rite.
Ishirahamwe ryacu ishirahamwe rihurikiyemo ugwaruka turi hagati y'imyaka 18 na 38. Turakora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi, ariko haruhande y'ibyo turakora n'ibindi bikorwa biduteza imbere mu kibano. Ego
ni byiza cyane. None musaba iki kugira ngo ababigeme binjire mu ishyirahamwe ryanyu muri rusange, kugira ngo umwigeme abumva ashobore kwinjira muri mugambi wanyu muri ishyirahamwe, kugira nabo nyene yige kwiteza imbere? Musaba iki?
Icyo dusaba ni uko cyambere nuko aba ari umuntu ari ku ishuri yiga cyangwa yahejeje amashuri, hanyuma mukandikira ike umukuru w'ishyirahamwe, hanyuma nawe akarizana muri Assemble Generale ikagemeza cyangwa ikarihakana. Ubwo iyo yaciye kuri ishuri ikatagiwe ntirishobora kwanka, haba hariho ngira izindi mvo zikomakomeye zotuma ataba mu ishyirahamwe.
None muri nk'abangahe muri iki gihe abari mu ishyirahamwe ryanyu?
Turi hagati y'amajana 350 n'amajana 360 twese hamwe, abasore n'abigeme n'abamaze kubaka ibintu.
Sibake na gato, sibake. None abakunzi b'ishuri rya Amerika twatangiye kubabaza ku mbuga ngurukana bumenyi icyo ari cyo umwigeme w'ikimazi, kuko kumbure mwebwe muramaze gushikira definition cyangwa icyo ari cyo uwo mwigeme w'ikimazi, cyane cyane mu kibano, mu musigura gute mwebwe iyo muri ko murasigurira bipfuza kuja mu ishyirahamwe ryanyu?
Kuri twebwe uko twabisanze, twasanze n'umwigeme ashobora cyanke agerageza kuzana inyishu kibano kiba gifise muri make adicategereza gukora mu mwanya wo. Ego
none zimwe mu nzitizi mubona abigeme mu Burundi cyanke kumbere no mu Rwanda mu karere abigeme muri iki gihe, zimwe mu ntambanyi cyanke inzitizi bahura nazo mu buzima cyane muri iki gihe ni nk'izi?
Mbere harimo kutiha agaciro, kutamenya valeur mana yabahaye. Ubwa kabiri kandi ikibano kiracyatuzibiye, kiratubera intambamyi, kuko urashobora gusanga n'umubyeyi yakubyaye yakwibarutse abo muhereranye mubanye hafi haribo kugeza no munsi ibintu bakumvisha neza yuko wowe utoshobora, kandi ubiravye ubigerageje usanga ubishoboye kubikora, kandi ukazana ihinduka ridasanzwe aho uherereye cyangwa mu gihugu.
Kenshi babishivuga kubera ubu umwigeme canke bimwe nk'umu byo baba bavyeyi bavuga canke abantu mu kibano bikumira umwigeme nk'ibi. Akarorero
ikarorero bashobora gusanga ego umubyeyi yaremeye umwana kwaja ku ishuri, aho simvuze babandi usanga umwana w'umwigeme, kuko hariho abatarabona neza akamaro k'umwana w'umugeni yagiye ku ishuri. Ego ugasanga hariho umubyeyi arungutse umwana we ku ishuri, ugabo ugasanga ashaka yuko nimba avuye ku ishuri ni muhira n'ahandi hantu agomba kuja. Ibyo ntibikwiye kumwigeme ego kumubwira amadevoir yiwe icyo ategereza gukora akicara akabikora, hanyuma haruhande y'ibyo akarondera utundi tuntu hirya no hino dushobora kumuteza imbere, akarondera amakuru akagenda habandi bariko barakora nimba ari amakampuni kanaka, ama entreprise kanaka cyangwa mu mashirahamwe. Hari ababyeyi batemera ko abana bajya mu mashirahamwe, abana babigenda bajya mu mashirahamwe, kandi bari mu mashirahamwe barungurana ibyiyumviro n'abandi bantu, muri icyo gihe uramukumiriye bidasanzwe kuko hari icyo atazomenya mu ishuri gusa ntibihagije, ariko birakwiye ko aronka abandi bantu batigena mu ishuri kumbere nabo baciye ku yandi mashure bumvirize icyo bavuga, bumvirize icyo yumve nabo icyo biyumvira kuri icyo mu kubaho kwa misi yose. Ibyo ugacusanga biramubereye intambami kuva ku ishuri agaca aguma muhira mva azoguma muri bimaze ku ishuri, gusa ibisigaye n'umubazi ni wa wundi acaheza leta mpakazi nkeneye ko leta impakazi, kandi iyo aja mu bandi
agasatsi
ku bandi.
Sho ni kintu gihambaye cyane uvuze kuri ako karere rutanze ani koko hari nabandi twaganire mu minsi yahera bavuga yuko amashira hamwe ari kintu gihambaye kandi ko amwamwe abara amashira hamwe asanzwe yukuvyina indirimbo z'umuco w'ikirundi ugasanga ari kumuvyeyi ntabitahuye umuvyeyi yabonye ko ari ibintu byo gutumwanya ariko muri aya mashira hamwe nuko bivuze murahigira byinshi.
Yego. Umashira hamwe turahigira byinshi uko riga kubana n'abandi. Riga kubana n'abandi. Iyo wundi ari karayaga urashobora kwanariza. Ukamenya no kumva abandi bavuga, ukamenya n'ukungena abandi bahana ijambo. Uko ibyo muhira nibikwiye, ntuzoguma muhira gusa. Urakeneye gusohoka, urakeneye kuja hanze. Irega umwigeme yuriye indege nawe nibiramubera. Ako nakarorero. Yuriye indege kubw'icyumviro ciwe, kuko arashobora gufata icyumviro cumwe agafata n'icundi abiteranije bikamubyarira nawe ikindi kintu gishasha azanye. Kidashobora gufata abandi. Niba nimba yagumye muhira adashobora kuja mu bandi muri ayo mashira hamwe yiteze imbere akurane n'abandi. Uyumve basi yuko ashobora kujya amasaha indwi y'ijoro ariko arakora ikintu gishobora kuzoteza imbere igihugu. Ni kwa kuri usanga tuguma muri bya bindi duha kwa kwisanga muri ya mico ya kera cyane aho mwigeme atemererwa no gusohoka ngo aje hanze yaguma ari uwo mu rugo avuye kurima kugusenya kuvoma agaca heka umwana bikaba biraheza ariko no munsi arabashikiranganje babikora neza gusumba
bire birumvika. Nibyo cyane birashoboka kandi biraboneka barahari barahari ari urakoze cyane kuri izo nsiguro kandi turaza kuzigaruka ko n'izindi nyinshi ariko nk'uko mubizi iki ni kiganiro gihijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika reka nabo nyine tubaha karyo imirongo ya telefone iruguruye duhere kuri Adolphe. Mahoro neza Adolphe.
Mahoro cyane
urakomeye.
Yego ndivyo.
Duga ku ijambo.
Ariko ntitwatanguranye umutumire ni inde yo bare akazina
izina giwe ni Ani Nadege Ntizimana ajejwe ikigega cha APS ishyirahamwe muri make ryereke ririko rirafasha abigeme kwiteza imbere mu buzima bwa misi yose.
Ego murakoze. None iryo shyirahamwe rira abantu baba baciye ku ntebe y'ishuri cyanke n'aba bagize ingorane zo kubandanya amashuri yabashikira bakora iki kugira ngo bashikire n'abo batagiriye ibakwe ryo kujya ku ishuri.
Nduva yaracisha ariko turasubira kigaruke ko reka tubanze twakire na Enoc. Enoc uraho neza? Alo Enoc? Alo alo no kendumva telefone atari kuyumva canke afite ikibazo. Ani Adolphe arabajije ibijanye n'abigeme batace ku ntebe y'ishure bobo ndumva bari bavuze yuko gikuru nuko baba bari ku ishure bobo mubishura mute mubafasha mute?
Yego turabafasha cyane. Muri no mugambi wacu twatanguje twise tujane mwigeme nisanze twawutanguje twarabanje ubwacu turiyubaka turaganira turabona igikwiye hama bamwe muri twebwe turatangura turakora n'abandi bakiriko baradyumvira bagomba kubizana ku mugaragaro abo turababona barahari mu ishyirahamwe ryacu. Niho twabonye yuko bidakwiye ko dukora twenyine turavuga ati reka dusohoke hanze tubwire n'abandi. Igituma twakira umwigeme yaciye ku ntebe y'ishure ni kubera yuko biratworohera cyane gutahura ibyo twe tuba twifuza. Uyu rero niwe acagaruka akadufasha kujya gusanga ba bandi nitwavuze ko tutabafasha. Turabafasha turabyumvira ko cane gose kuko turabakeneye. Uwo mwigeme uno munsi ataciye ku ntebe y'ishure ntikibuza yuko ejo zibaruka ikibondo kandi ico kibondo ni ic'igihugu kandi nawe nyine n'ubugihugu. Numva nitujane mwigeme nta n'umwe tugomba gusiga inyuma. Uwize ubuze turamukeneye turamusanga ahandi tugakorera ku ngabire yiwe tugakorera kuca kunda tukamushigikira tukamutera intege kuko ujya mwana wewe tutamufashije nawe nyine ubwo tutamufashije gutera imbere ibyo azogaruka kutugora atosegaze cya kibano twifuza ko kiba cyiza cyane icyo dusanga iterambere umuringi tugifuza ko byashoboye kuza. Abo bigeme rero irakumiriwe mu ishyirahamwe ryacu gusa icyo ntitubagira abamambira abanywanyi ariko n'inshuti zacu kuko turabasanga aho bari tukabashigikira tukabafasha kandi uwo bahamagaye muri twebwe arashobora kubitaba.
urakoze cyane. Reka twakire na Bunane. Bunane uraho?
Uraho neza.
Mahoro mahoro.
Ego kuri twese.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ego nacumvise.
Ahubwo duhere kuco wewe wiyumvira umwigeme w'ikimazi ameze ate?
Ubundi ubundi nubwo ntumvi neza cyane, ariko wenda nturanye nabo njya mbumva. Nagukomereye mu majyepfo y'u Rwanda, ni mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mukindo. Ni ukuvuga ngo umwigeme w'ikimazi ni wa mwigeme wiha agaciro mu byo akora byose. Murantunga, ndavuga Ikinyarwanda.
Nta kibazo, ukomeza.
Noneho akaba ari wa mwigeme utabona mu bikorwa by'ubukozasoni.
Nk'ibi?
Yego. Nanone akaba ari wa muntu uha agaciro buri kimwe cyose, yaba umuntu yaba n'ikindi kintu ariko kigomba agaciro. Uha indero abana beza, abana yabyaye nziza. Muri rusange agendera mu mucyo uko bigomba, kandi abo abana nabo muri sosiyete akagerageza kubabanira neza, ndetse n'umugabo wiwe mbariko mbivuga.
Mbega none Gabunane, ibyo byaba bitandukanye n'ibisabwa kuba umusore w'ikimazi cyangwa nawe nyine nuko nyine?
Ntabwo bitandukanye.
Nicyo kimwe.
Ntabwo bitandukanye rwose. Ubundi buri kimwe cyose ku mpande zombi, waba umukobwa cyangwa umuhungu, icyo asabwa nawe uragisabwa. Kimwe nuko icyo agomba kukubahira nk'umugabo, nawe ugomba kukimwubahira nk'umugore.
Hari kabazo none wari ufise k'umutumire?
Nta kabazo mfite, ahubwo mwebwe nagira ngo ngira akabazo mbabaza. Ese nko mu Rwanda twabumvira kuyihe mirongo? Mbere najyaga mbumvira kuyi Burundi, ariko sinzi nimba i Burundi icyumvikana.
I Burundi turi ku mirongo migufi, ariko mu Rwanda murashobora kutwumvira kuri FM 104.3 canke ukumviriza kuri radio Inshuti ya Bose 88.3 naho nyene.
Ubwo rero muzadufasha mukosore. Ntabwo kuri 88.3 ntabwo tukibasha kubumvira.
Turaza kuraba ikibazo aho gihagaze. Turagushimiye cyane bone.
Namwe murakoze.
Urakoze cyane. Anini aba hari ico wifuza kongera kuvyo Bonane yavuze kuvyo umukenyezi umwigeme w'ikimazi icarico, ariko kandi nifuza kugaruka kuri cyakindi twavuze cerekeye gukumirwa no kudashobora kurekurirwa gukora ibintu bimwe na biri yabishobora kugufasha mu buzima bwa misi yose nk'umwigeme. Hari ikibazo cerekeye kuyexprima, niko tuvyita mu Gifaransa, ariko gushikiriza icyumviro no kushikiriza ikikuri ku mutima neza mu buryo bwumvikana. Twamaturarika abigeme, abakenyezi, guhamagara bashikiriza ibyumviro vyabo, ariko ku munsi wa gatanu, umunsi twabahaye umunsi w'ikiganiro cyabo, usanga atanumwe ahamagaye, usanga atanumwe mwenga. Sinzi ko ari kutavyitaho canke ari gutinya. Kuri wewe uko kubona badashikiriza ibyumviro byabo mu biganiro nk'ibi bibaranga ubuzima bwabo ni kubera iki?
Ego jewe kuri kubwanje numva bigaruka ahandi kuko hari ukuntu ushobora kubaho mu kibano kubera ukuntu ufashwe neza, udahawe agaciro. Hari ikintu wakoze umenya kirasuzuguye, wowe urumva umenya ni icy'agaciro. Ubaca ubona barahagurutse bagisuzuguye nk'aho umenya ntacyo kimaze. Icyo bituma ikintu cyose wiyumviriye gukora cyangwa ushatse gukora ubwo umubona umenga n'ubundi kiraza gusuzugurika, ntacyo kiza gufasha sosiyete, ntacyo kiza gufasha cya kibano, ugaca wumva umenga wohora. Abo bigeme rero numva bigaruka ahandi, iyo ngorane nyamukuru irahari. Ahubwo ikintu mbona rero ni ukuzuza kubirengera, kuko no mu byo twavuganye muri iyo conference n'ikintu umukonferansiye yagumye agaruka ko na premier dauphine yari yaratubwiye yuko umwigeme cyangwa umukenyezi ubambere ni wiyemerewe nyene ubwawe wihagaciro umbe ko ari wewe nyene ushoboye nawe kugira icuma ari igihugu ushoboye kugira icyo ushoboye gukora aho uberereye kandi bikagenda neza n'amabwira yuko igihe cyacu ni iki n'ukuri birakwiye ko duhaguruka tutabarengiye abagabo kuko hari icyubahiro Imana yabahaye turakimubahira kujya nyene bimeze mugabo kuvuga akari ku mutima ntibisigura ko tubarenge nubasaba ko tuva muri utwo tuntu twa kera tutamaze tugakora tutavuga kuko ni igihe cyacu
uvuze ikintu gihambaye cyane rwose kandi ubyishuye neza kuko kenshi ndakunze kumva icyumviro cy'abigeme cyangwa abakenyezi kuri ico kintu cerekeye kudashikiriza ivyumviro ndumva ariko rero cyane cyane imisore abagabo bariko baratwumva turabibasubije mu kibanza cabo yuko kumbure hashobora kuba hariho uruhara babifisemo gukudaha agaciro umwigeme cyangwa umukenyezi bimutuma adaserura icyumviro bimutuma yumva yakumiriwe bimutuma yumva atinya guserura icyumviro rero bagerageze mu kibano ku ishure mu rugo batera intege uwo mukenyezi uwo mwigeme kugira ngo ashobore kwiyumva yuko ashobora guserura icyumviro rero nibambwira bati ntibariko barahamagara kuri badashaka guserura ibyumviro nzobabaza nti mbega waramuteye intege waramubwiye yuko ashoboye waramubwiye yuko ibyumviro byiwe byemewe urakoze cyane hama ariko kandi kubijanye no guserura icyumviro mu rugo wavuze yuko kenshi abavyeyi bo babakomira babatabarekwa kuja habona ngo baje mu mashira hamwe nibindi nabo nyene uruhara rwo kugerageza gusigurira abavyeyi babo akamaro k'ivyo bintu birakenewe muri zo nyigisho rero mwatanze muri conference mu ihuriro muheruka gukora mwaratanze inyigisho zerekeye ugushikiriza ivyumviro vyabo mu buryo burashe mu buryo busobanutse mu buryo bwubashe kugira ngo basigurire abavyeyi babo abagabo babo abo bibana basaza babo yuko bikenewe cyane yuko buja habona nabo nyene bakagerageza kuronka ubumenyi ahandi atari mu rugo honyine
ego twarabibabwiye kuko mu gakino kakinwe harerekanye impande zose intege nke ziba kugwaruka nyine twebwe ubwacu kuko ari intambamye twikwegera ugasanga umubyeyi yaraguhaye uburenganzira umwanya ariko ugasanga umwanya uri kurawukoresha uko bitabereye ego kandi ugasanga rero n'aba babyeyi nyine navuga umwana ni mugira ni ku ishuri ni mugira uwo ni wagira amahirwe akamwemerera ko aja ku ishuri kubera ababangira imangana rero rero basaza bawe bazogufasha kandi ko tumaze kubibona gusema basaza b'abantu bateye imbere bafite baba badateye imbere sibibaza yuko bafasha nk'uko baba babyifuza ntibashobora kubashikira aho baba bakeneye ngo basatisfeze ko baba bifuza twarahanuye abigeme fise akanya akaryo kabonetse kora icyo bategereza gukora ntitakaze umwanya kuko amaoportunite ntiyamaho kandi muri icyo gikino tugira turasaba n'abavyeyi badufashe badushikirire n'abandi bababwire kandi nibatabikora twebwe turiyubakira umwungano umukenyezi w'ejo nicyo gituma twifuza yuko twebwe turiko turaruka amakosa tubona ku babyeyi naho duherereye ntadukogwe ejo hacu turabakenyezi kugira ngo izo ntambamye zihari zose zikugwe kuko birashoboka erega zose zibakiye kuri twebwe uzorabe Oriane mu rugo umukenyezi uko abagitanze niko n'abana be baba bameze urashobora gusanga umukenyezi w'umukoroneli sido afite umwana agasohoka hanze atambaye ikamambiri ucubona gihaye twema aho ukwiyumvira ko umukenyezi wo muri urwo rugo kugera ugasanga umwana wa mwigisha se we n'umwigisha nyina n'umwigisha ariko bafise isuku bambara intege zimeshe zigoroye basa neza bajya bike barazi kwiyoganiza umukenyezi arazi kwishyira byose hehe ku murongo rero uyu mwigeme nitwajana izo ari we mukenyezi w'ejo ibyo abizi neza adigisha wa musore wa muhungu azobyara ariko azoba ari umugabo ejo yigisha wa mwigeme azibaruka kubera ko ari we azoba ari umukenyezi w'ejo amubwira yuko umukobwa mwigeme atari uwo kugumiza mu nzu amwereka igituma nawe nyine akwiye kugira ane usohoka hanze yigishe wa musore amubwira ati n'umukenyezi wawe niwagera mu gihe cyo kugira umukenyezi ashobora kuzoguma mu nzu hari igihe bizaba bikenewe yuko asohoka akajya abantu babona ukamurekera umwanya nawe akavuga agasekeza icyumviro cy'iwe bisanze ni iyo monde tugomba kubaka
birumvikana rakoze cyane reka duhe akariyo abandi ku murongo barindiriye Jackson aroho neza Jackson duhamagaye uri he
ni mu ntara ya Muyinga komine giteka umutumba ni nono
duga ku ijambo
nagira mbanze nshime umutumire kandi nongere mvuge kuri iki umwigeme w'agaciro ni umwigeme ubwiwe yiha agaciro akamenya kari umukobwa akamenya agaciro kiwe akamenya uburyo ubwiwe nyine yifata akiha agaciro akagira ingeso nziza ndetse nabo babana bakamubera ko akarorero hama umwigeme w'agaciro nyine turakomeza ni umwigeme ubwiwe abanza akaraba icyo amariye u Burundi akunda igihugu akabona yuko uyu munsi abigeme bashobora kuvuga yuko badahabwa ijambo mugadusanga uno munsi umwigeme ijambo ararisise haba mu gihugu ijambo ararisise umwigeme w'agaciro rero ntakwiye kwiyandarika cyangwa se cyangwa umudamu ugasanga yagiye gusindira mu mabare arayirwa aranywa inzoga agenda ayiha rubanda uretse umwigeme w'agaciro kuko umwigeme w'agaciro ni umwigeme nyine abona yuko yisoneye afise agaciro no mu bandi haba mu rwarwa cyangwa se mu basore naciye ngira akabazo nshaka kubaza uwo mutumire none bizoshika ko tumva yuko iyo shyirahamwe kiba cyashyemuye na makomine cyangwa iyo Bujumbura gusa aka kabiri nako mbega ko twumva yuko rizoti rijyamwo abigene bamaze amashure none bajya babagarukiye nko mu mwaka w'icyenda bobo uwo mugwi ntibashobora kurya muri iryo shyirahamwe
urakoze Jackson reka tubanze twakire uwundi mutumire urakoze cyane ku bibazo n'ivyumviro byawe reka
ego nangu murakoze kande
duha karyo Thierry turi kumwe ku murongo
ego ndawumva cyane oya ndetse ko gusa ndawumva bigoranye gato sinzi mwe ko munyumva neza
ahubwo byuvuga nivyo kuko namwe muhamagara ndumva harimo akantu kagasorobo biza biracika gato ariko sinzi ko bivino canke biva hiyo reka tugerageze tubandanye turabe
ego amahoro neza rero ntangure ndanamutsa n'umutumire dewe n'icyimviro yane nagomba gushikiriza ndabashimire cyane kubera ko mu byo tuzi kandi mu byo abarundi bose batahura burya n'uwo mutumire yakivuze umukenyezi niwe Tito niwe shimikiro y'urugo rero kubwibanze umwigeme canke n'umukenyezi w'agaciro n'uwa mbere yiyumvira ku rugo rwiwe akabona ko yarutunganije yavuga akarorero kanjyohe cyane ukabona ko umuntu nyene yitunganije mu by'uburyo ngo ugasanga uko urugo rutunganije biteye isoni biteye agahinda kandi ikibaje ni uko urya mwana atunze bijya bintu agenda abyiga uretse bimwe yiga mu ishuri ibyo bintu umwana agenda bitwara kandi hari n'igihe aba ari n'umwigeme gatisanga rero wa mwigeme yatwara inyifato mbi yakuye mu muryango agiye kuyigisha abandi bana biwe mu rugo azorera tugasanga rero Burundi bwaraho nyipfuye ubikiye muri iyo nzira ku nyifato mbi rero kubwibanze umukenyezi wa mbere yiyumvira neza n'uwo atunganya urugo rwiwe neza hanyuma ikindi gitakunze kwigaragaza naho mugenzi wanjye ajeje kuvuga ngo kiriho ni kino kintu cy'uko umukenyezi nivyo uyu munsi yarateye intambwe arashobora guseruka ahantu tukabona ko afashe ijambo mu bashinga nawe kandi ukumva ko asohora n'ivyiyumviro bikomeye n'umushinga ntatotanga ariko urugero bariko ntirushemeye na gato ikibigaragaza ni hano ma telefone muriko murakira Oriano urabona ko iyo bishitse ngira ngo abaritombora ko turonko umukenyezi rero je novuga nti harageze ko abakenyezi bahaguruka kubera ko umukenyezi yuzuye ni umukenyezi atunganya ibiri mu rugiwe akaniyumvira ko igihugu kiba kugira ngo ashobore kubera akarorero bamwe kandi ba ubutuzi bw'abakenyezi ari bo benshi ngaha mu gihugu. Rero twifuza ko haba abakenyezi bamwe b'imbira munyu baseruka byo ndanyotewa ko umunsi umwe tuzobona umutegetsi avuye mu bakenyezi akarongora Burundi nk'umuprezida perezidante. Rero byongera cyane, ariko kubwiwanje umukenyezi yuzuye ni uwo yiyumvira ku rugo rwiwe akarutunganya, amakiyumvira ko ashobora gushingwa n'andi mabanga agaseruka kugira ashyikirize icyiyumviro afate n'ingingo ku rwego rw'igihugu.
Turagushimiye cyane Thierry. Nibutse abanywanyi b'ijwi ry'Amerika, cyane cyane yego turavuga ku bakenyezi, ariko uno munsi ndashaka dushimike cyane cyane ku mwigeme, ku bigeme batarubaka, abo bari bo. Umwigeme w'ikimazi ameza ate, yateye ate, yo kwifata ate muri rusange? Reka duhe ijambo Ani na Deje, nabo nyine yishure ku byiyumviro n'ibibazo by'abanywanyi. Ani, duga ku ijambo.
Ego ikibazo cya mbere yambajije yuko ishyirahamwe ryacu rikuri Bujumbura gusa idashobora kudukorera mu gihugu cyose. Ni umugambi dufise kandi twatanguye, turafite amantene mu ntara zine zigize igihugu cyacu, Cibitoke, Ibubanza, Kibungo hamwe na Ngozi, kandi turifuza kubandanya kuko nabo basanzwe bari buri kimwe bari Bujumbura, twese ntitwavuke Bujumbura. Ego bifuza rero gushika hariya tumba twaje tuvako, hariya kubihana twaje tuvako, tukababwira akamaro ishyirahamwe ryacu riri kurirakora n'akamaro n'ibyo twifuza gushika, hanyuma nitwabona yuko bumvise imigambi yacu binjire mu ishyirahamwe ryacu tubaki, hanyuma dushobore gukorera mu gihugu cyose. Ikibazo cya kabiri yambajije ati none gute tutakira abatagiye mu ishuri cyangwa abahereze mu mwaka w'icyenda ntibaje muri iryo shyirahamwe? Nari nabisiguye, nari nabivuze, turifuza gukoresha urwaruka. Ni nk'uko tudashobora kwakira umuntu amaze kurenza imyaka nka 35 mu ishyirahamwe ryacu, tumukeneye akiri mutoyi agifise inguvu ku buryo azogera ahantu asaza avuga ati jewe ndafise icyo nakoze, ndafise icyo nimariye. Kuko umugwaruka niwe afite inguvu zatarashobora gutambura cyangwa ikagirane akubaka. Niyo muntu rero yaciye ku ntebe y'ishuri, niwe bitworohera cyane gukoresha cyangwa gufashanya nawe mu bikorwa by'iterambere. N'abandi abandi turabazi kandi turabasanga ku kivi, nabibabwiye duhora tugenda tukabaraba. Turabashaka, turabakeneye, mugabo ntidukeneye yuko binjira mu ishyirahamwe. Ariko nk'uba yayageze mu mwaka w'icyenda uyo turamwakira cyane rwose, kurumva afite nivo y'ishuri arabyigi arabitahura, ahubwo uwo nyine turamukeneye rwose kugira ngo tumukoreshe kandi natwe adukoreshe ko turakoreshanya tugafashanya.
Ni byiza cyane ko nabo batari mu ishuri nabo nyine mugerageza kubafasha, kuko nabo nyine nk'uko babivuze barakeneye kwiteza imbere. Ku bijyanye n'uburyo none ni bisaba uburyo bw'ukoja muri izo zindi ntara muriko murifuza kuzojamwo, canke no kuri conference mwifuza kuza muragira kenshi, mwabuze twumva ko iyi conference mwagize ni ya mbere, yoba yarabatwaye nk'uburyo bungana gute? Mwoba mwifuza kuronka nk'uburyo bungana gute kugira ngo musubire mukoreshe irindi, kugira muhure musangire ivyiyumvire musubire mugire ivyo muheruka gukora mu ndwi heze?
Yego, iyi conference nibyo mpereye kuri icyo cyo kujya mu zindi ntara, biradusaba uburyo nibyo kandi butari buke. Mugabo nk'uko nababwiye yuko tugerageza kwiyungunganya hagati yacu, ishyirahamwe iyo riri hamwe muba muhari kugira ngo muterereranire ibyiyumviro, kandi burya ishyirahamwe ribeshwaho n'abanywanyi baryo. Twebwe dusanzwe tugira agakotizasiyo mansuweli, turafise intererano dutanga ku kwezi, kandi umuntu wese ategereza kuyitanga uri mu ishyirahamwe ategereza gukotiza, kuko nibyo bitegere niyo mahera ategereza kubeshaho ishyirahamwe. Ayo mahera niyo dukoresha, iyo bifite naho tukaba dukeneye uburyo burenga ubwo tuba twifuza abanywanyi bacu bamaze kugira icyo bafite ko bamaze gutera imbere mu bikorwa byabo, ko dusanzwe dukora ibikorwa byo kugira imbere hagati n'itwebwe. Mugabo bitari mu ishyirahamwe, ariko umunywanyi ku giti cyiwe nimba arondera abandi bo hanze bakorana, nimba arabo yigishije kwiteza imbere ko turigishanya hama tugasohoka tukigisha abandi, nimba ariwo yigishije kwiteza imbere akumva yuko bafatanye umugambi bagakorana, iyo bungutse cyangwa iyo badafite amahera uburyo bukwiye araza akagurana ishyirahamwe rikamuha hama akabyagarukana. Mu gihe rero aba yarungutse tugiye kumugurana ati tugurane dukore uno mugambi mu ishyirahamwe, ntashobora kwanga kuko arazi yuko bijya guteza imbere abandi hanyuma ntihazogira abantu baza kumwiba nimwe yironderera muri ico gihe rero biradusaba uburyo mugabo turagerageza uko tuba dushoboye tukaburondera tukabikora hanyuma conference n'ibyo yaradutwaye uburyo yari ya mbere twayagerageje amahera twayarasa yakoresheje atari make mugabo kandi ntituzorambirwa igikuru nuko tuzobona umwigeme w'uburundi kandi ageze ku ntambwe twifuza intambwe ishimishije ku buryo ashobora guseruka agaserukira uburundi mu makungu agatahana umudari w'inzahabu.
Nziza cyane rwose. Ari kuri conference n'abajije nti nk'uburyo kumbure ababumva bifuza kubafasha uburyo busabwa nka conference nk'ijya mwakoze mwifuza kuronka n'inkangara.
Twakoresheje hagati y'ibihumbi amajana 7 n'amajana 8 mugabo twifuza kubandanya tuzobandanya dukora muri no mugambi wacu ibaza ko bizadusaba yarengayo tuzosaba gusigwa kandi n'ababyumva bifuza kubona umujyi wo murundi kazi ateye imbere badushigikire kuko turayakeneye twakoreye mu gisagara cya Bujumbura ariko bizadusaba kuduga na matike abamenyeshamakuru kuko n'ubundi igikorwa iyo ugikora ntukimenyekanishe abandi bakimenye bacumve kuko uba washoboye gushikira baba ari bakeye ariko abamenyeshamakuru bijya bifite uruhara rudasanzwe mu buzima bw'igihugu cyangwa iby'ibihugu abo nabo ni babakeneye kwiyunguruza kandi ishyirahamwe urumva guhamagaye babamenyedetasi asinzi n'utundi sinzi nzabo tuba dukeneye uburyo bwinshi rero uwo bishobora bifuza ko n'ubwo no murundi kazi ashobora gusenguka hari bose agatahana insinzi turamuteye akamu adushimikire kuko ntituzohagarika umugambi wacu twarawutanguje dufuma turara ubute kugira tubone ko dushitse ku cyo twifuza gushikako.
Turakoze cyane. Kumbure turaza kubaha akaryo mu kanya kari imbere muze gushikiriza nimero za telefone cyangwa site yanyu ya internet aho bashobora kubafashiriza. Twakire Désiré. Uraho neza Désiré? Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni bagana kumera ati katwa twarakeye ndee. Kimwe gusa, mu byo ngunda kubona hano, ubuye bamwe bafite imbere nzi. Kunda kugenda gukorana. Usanga na rekanye n'ibyo fashiste cyangwa nabandi bantu cyangwa imana yarahezeje cyangwa mu bagandike n'abita. Rero kimwe ni nerera no. Uko kumirinda. Uko mu buzima, ubuzima tugera duturamo. Mwana genda huwa niliwa tu huwa shwa ku.
Ndakeka Désiré telefone imugoye ariko ibyumviro byo twabyumvise ni impanuro. Urakoze cyane Désiré. Reka twakire na Sylvestre. Sylvestre uratwumva?
Ndabumva ariko sinzi ko ari kibanza kibi bo ibyo mwavuze sinabyumvise neza sinzi ko ari kibanza mugaha kibindimo.
Hoba hari ko arago kavura hiyo mu Burundi ko telefone numva zidacamo neza.
Oya, hameze neza aho bwazuba mu gicemerereyemo cya Gitega.
Duga ku ijambo kumbure uhere utubwira umwigeme w'ikimazi mu kibano abameze gute kuri mwebwe mutumire.
Ngerageje mu ncamake. W'ikimazi ni kuvuga umwigeme w'ikimazi ni mwigeme afinde uruntu afite akaranga k'abarundi aho ndavuga umwigeme nyimba ataraheza amashuri umwigeme akurikirana iby'ishuri yari ku ishuri yarahejeje ubuzima bw'ishuri naho ari mu bundi buzima busanzwe akerekana indero nyene yakaranga kabigeme apana byacu bajya kuboregwa abantu buko ari ibintu bishasha ngo nabasare ugasanga nyene hari umukobwa akijya kurima umukobwa ashaka gufasha ibikorwa ababyeyi yabo iyo bitabi abigeme bikimaze niko nabivuga.
Urakoze cyane. None ko araba bariko barabafasha ariko barabafasha kubatera intege no kubafasha kwiteza imbere mu bahanura iki muri rishira hamwe APS.
Keno basaba ahubwo guhimiriza cyane namwe aho ku radio mukaba ku mwanya bishobotse mukaba hanyene umwanya ukwiye kugira ngo baze bararonka iyo bacisha kubera hii radio uwirumbizwa cyane haba ku rubuga ngurukana bumenyi haba no ku maposte de radio umva inifo namwe bwo mubahaye umwanya munini ya mushikani
yasha tubaho isaha yose buri wa gatano tubaho isaha yose ariko wapi ntibahamagara tuzobandanya tugerageza kumunsi wa gatano n'umunsi wabo n'umunsi w'abakenyezi n'umunsi w'abigeme ibibazo byabo ibyumviro byabo tuba tubirondera tubikenera tukabararika isaha yose rikarinda rihera badahamagaye ariko tuzobandanya
ningira niba abenshi muzorabe nk'undi munsi adimanche ku kagoroba nkino mu Burundi niho abigema bari muri weekend niba weekend navuga ko itaratangura neza nka dimanche niho munsi nkunda kubona abantu baba bateramiye muhira ku mugoroba
naho nyene kirahari ikiganiro muri sanga dimanche saa kumi masaha nyine y'ibindi biganiro naho nyine turizera yuko bazotangura guhamagara nkuko mugenzi wacu abivuze Thierry umugenzi wacu abivuze bunana ati ubu ijambo bararifise
ego bararifise ndavye ubu ni ntambwe abakenyezi bageze kwa mu Burundi irashimishije vraiment.
Urakoze cyane Sylvestre. Urakoze cyane
ego na ne muragize neza nawe kandi nashaka ko mwishyira mu bantu wanyu.
Ego karibu cyane muri telefone yacu ya WhatsApp turashaka kukongera ko ni 1202441931 twama twayisubiriyemo wifuza ko tukongeramo turaza kubikora. Urakoze cyane.
Sawa sawa murakoze.
Ego. Anina deje.
Ego
namwe ngaho Gitega mubandanye mu buryoherwa.
Ego murakoze.
Ani kuri ibi byumviro bya Sylvestre na Désiré Kumbure cyo ushikiriza.
Igo babivuze neza cyane kandi ndabakengurukiye ku ntererano yabo. Ngaruke kuri kimwe gutavuze yuko umukenyezi afite ijambo afite umwanya mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo ntibabeshe. Igihugu cyaraduhaye agaciro, igihugu cyarabitahuye muri rusange. Sibye ko nta nkongoro isato bidahizwe igihugu cyarabitahuye kirabikora ariko hariho narivuze ababyeyi bamwe bamwe ingo zimwe zimwe zigikorera kuri ya mico kama ya kera yo kubona yuko umwigeme nwo kuguma muhira hagize akagorane gusa kabaye agaca abona yuko umwigeme ariwe ategerezwa kugumaho abirabe byose n'ishuri ahebe ugasanga ikintu cya ekonomi migenze neza mu rugo bagasaba yuko ubudaguhe bwambera ishuri ari umwigeme yego biracyahari ariko muri rusange igihugu cyaraduhaye umwanya n'ukuri cyaraduhaye ijambo turagikengurukira rwose kuko n'ibi bikorwa kuba byarakoretse ukumva ko umuntu tukisanga tukiyumva tukabona yuko twoja hamwe nk'abigeme bo muri APS tukavuga ati dutegure ikino gikorwa kandi tukaronka n'abamama basanzwe bari mu nzego zitandukanye igihugu cyacu bashobora kuza gushigikira igikorwa cyacu ni uko igihugu gitahura kandi giha agaciro umukenyezi cyane umwigeme muri sosiyete yacu y'u Burundi. Ibyo bavuze
ubivuze neza cyane Kumbure abigeme batwumva butangura kwibona nk'abakenyezi b'igihugu cejo kugira batangure kwifata kwiyumvira nk'umukenyezi kugira ngo igihugu gizoshobore kubakoresha mu buryo buhambaye arabakenyetsi bubatse neza. Kuri ico jambo nyene waruvuze reka Kumbure tubaha karirimbo kashobora kubatera intege kiswe umukenyezi. Ni indirimbo ya Cynthia Iteka, reka tumve umunota umwe kuri iyo ndirimbo.
Yakoze
byacu byatanze ubibuko biri ngo bisuko bisa Nacho vya tanze Govibu koviri Govisu kovisa Mukubuka umunu siwe Atori kisina Siwa hitamo Ninde yongira ubitanga Numure miwe soko Yose umukenyezi ndabivuze n'ingomezi zarembe buryo utangaje si cyo kuganje ndaje igihugu canje mu butunzi mu kibana na mu ntara nanje ndaje ndaje nzanye ivyiyumviro birashe ngo twese hamwe tubashe gusenyera ku mugozi umwe muri vyose na hose umukenyezi Fatiki Wanza Ndumu Kenyezi twese hamwe tuduge imisozi tujabuke inzuzi dukura amaboko mu muzu twese hamwe turashoboye
ati twese turashoboye uyo ni Cynthia Iteka aririmbya ku karirimbo akaririmbira abakenyezi yavuga ati turashoboye rero turagatuye abakenyezi nabigeme abigeme nabakenyezi bejo rumva rero ko akagaririmbuka bateye intege kababwira bati murashoboye muserure ivyiyumviro muserure ibibazo iyo muhawe uburyo reka tubandanye rero ku murongo wa telefone duha karyo abandi banywanyi reka twakire witwa Cedric Cedric uraho neza
yego miro neza munyamakuru
uraho neza Cedric
yego ndaho neza munyamakuru ndabagira gushyira Amerika
Cedric
yego
umukenyezi umwigeme nako umwigeme ukimazi ateye ate
umwigeme ukimazi yeni bazako ngira ize giye no kuraba nibaza ko ubuye cyagiye birasa n'ibitituka mugabo naho byatitutse abigeme bikimazi mu gihe cyo Burundi barashaha hari ariko uko bari bameze kera tushaka ariko siko n'ubu be kimeze guko nk'akarero no mvuga yuko nk'ubu abigeme beshi muri ino myaka beshi bari baruka bataragera abandi nabo bakagenda kubakizabo bataragira icyo bita macho bataraje muri matirite bavuga ni rero uwe muri ino myaka abigeme bikimazi barahara ariko ni nkavuga ni cyo kimwe no mu myaka yahera nko mu za 56 70 80 ewe urenga cyamimiriza umubyeyi abateyi kwibuka iriya ndero bahawe guko nkakarorero hariho ababyeyi bashobora kuba baragezwe neza ariko kubera ko ibi bintu by'imonesha kure cyanke ubuhinga ngurukanya bumenyi bwagwiriye bigatuma ubwo rwaruka rutaronka cyanke ruca rugira iyindi mico birefeye ku byo bintu baba barabye nkayimiriza ababyeyi rero ko usubira kubibutiza nka ya mbere umwe ya kera imwe bavuga ngo niyo kuziko yego
urakoze cyane rwose ku mpanuro Cedric
yego murakoze cyane namwe
ani kibazo canke icyumviro cha Cedric ni icyumviro kiremere kandi cyumvikana cyane kuko aravuga ati hariho mico yawe yatitutse kuri bamwe yavuze ati hari abibaruka bataragera avuga ati imbuga ngurukana bumenyi zira yovya bimenyetswa mi turavuga yego barashobora kuje mu mashira hamwe ariko ni naho nyene abavyeyi bagirira ubwoba yuko bashobora kuhakura ingeso mbi ivyo vyovyo mu bivuga gute imico ya yavuba imico yo muri iki gihe iratosekaza canke iratitura imico kama y'igihugu yafasha kurera umwana w'umwigeme kuri wowe ubona ibi bintu byinshi bishasha biko biraza internet ama televiziyo n'ibiki byinshi byo byo mubona abigeme bariko barabigendera buke buke kugira ntibibayovye
yego icavuze nico ibintu byama zose igimbuga ngurukana bumenyi nibyo biraza kugira ico duhinduye mu mico y'ibihugu binaka kuko usanga hari byo tugenda dushaka kwishushanya nabyo niko nibyo niko bimeze ariko kandi hari igihe nabyo babigiramo uruhara ariko kandi na twebwe tukabigiramo uruhara kuko ubuzima buba ari ubwacu ugasanga umubyeyi asigira umwana televiziyo ntiyigera yinjira kuyagisha umwana inzu igahera ibiri umubyeyi atayagishije umwana yaraguze amayinite araraba novela araba forever araba bollywood dasene zose ibyo ntibyari bihagije ku mwana yari kuyiraba mugabo kandi ukicara ukamubaza ikigwa yakuye muri filime yarabye kuko bya filime naho biba bimeze kujya ntihabura ikigwa kiba kirimo agakuramo kijya cy'ikimazi akaba ari ibyo bintu bijya kumufasha gusumba haja kuguma yiyumvira kuri ibyo bindi kuko arashaka kuyumvira kuri iki mugabo mu gihe yashoboye kuyaga n'umubyeyi agaca bwa oke kumbe ibyo nayaze n'umubyeyi nibyo by'akamaro gusumba ariko kandi icyo ngaruka kugaruka rwa kino gihe natwe byo turabishyiramo uruhara ugasanga umubyeyi yaguhaye umwidegenge ugaca uwukoresha nabi abo nabo nyine turagerageza kubabwira turagerageza kuyaga nabo nta muntu ndigera mbona asaza ngo asubire abe umwana ntibibaho kubera rero yuko umwanya ugiye ukigera ugaruka abo nibo tugerageze kuyaga cyane tukabegera tukababwira batakaza umwanya mbuga ngurukana bumenyi ntigihari kugira bararize byonyine uko bamwe mu bigeme bari mu ishyirahamwe ryacu harimo abakora ibidede byiza by'igitangaza wambaye ishimi barabara umuntu wese akura bakavuga ati ndagushimye n'ukuri wambaye neza irabereye ntahandi babikuye kuri mbuga ngurukana bumenyi akaraba uwundi yakoze gutya akabona ati njyewe nanjye ntunyanyuraka usanga bigenze neza gusumba abandi byo gusiga basanzwe basiga ku bintu by'imanza makeup urayibona ibintu by'imanza abantu ugasanga bagiye ku mamanza baberewe byinshi babikwiye kuri izi mbuga ngurukana bumenyi twarigishije tukongera turigishanye hagati yacu ingene tukwiye gukoresha ano matelefone dukoresha aya marezo sosiyo umuntu yapostiye yambaye gutya oyaha tubikoreshe no mu bindi bintu bishobora kutugirira ikimazi bikagira n'ikimazi ikibano cyacu ibyo birahari n'ukuri ntawo biharira birahari harimo gutabara kubigene ariko kandi nitwabashyikira tukababwira uko twebwe twabigenjeje kubera na twebwe muri twebwe harimo abahora basamara tugasamara muri uwo munsi twicaye tukayaga tukavuga ati ntibikwiye kubandanya gutya ibi byarahindutse turasera icyizere gikomeye yuko umwigeme wese tuzashobora gushikira iyo telefone ayifise akamenya icyo ayikoresha cyo iyo firime ayirabye akamenya reso akuramo ko twasanze n'ababyeyi bamwe bibagora ariko kandi sibona ubuzima n'iby'ubuzima byarahindutse ugasanga umubyeyi akora agenda mu gatondo tize dimat agataha dizite gisa ugasanga cyane venterosi birabaho ashyike yarushe yabaye nabi nawe akeneye kuruhuka bigaca bimugora bituma twashaka nibabare baze tuje hamwe tuyage ariko kurikirana aho umwana ari mbega iryo shyirahamwe arimwo mbega iyo antreprise arimwo mbega iyo feze agenderamwo bakora gute bitunganije gute bayaga gute ugasanga umwana ari mwishira hamwe imyaka 3 imitanira heze nibigera winjira cyereka ntenderere igishira hamwe ndabi ngene bakora uragiye ngene bigoshe byubona ati ni byeyi w'umwana kanaka binoshira hamwe byacu yatugendeye yadusigiza impanuro niba bigoshe gutsuba sanga nabana hariyo ibintu tugiye turaheba ugate mubyeyi kanaka niyaza bizuhava bigenda gute nisanze nibyo tuba dukeneye kandi nubwo rugamba turiko turagwana mvuga ngo tugikoreshe tugadigikoreshe ku bintu byo bidufasha bitugirira akamaro.
None na Deje ko ufise ibyumviro birashe cyane rwose, hariyo bariko bariyumvira ati mbega na Deje afise imyaka ingahe, ubabwira imyaka yawe?
Nababwiye si imyaka 2026
ku batabyumvise. Abo muronka mu ishyirahamwe kenshi bafise imyaka ingahe muriko muragerageza gufasha?
Abari mu ishyirahamwe hariho abo tumba 19, 18, 20, hariho n'abadusumba kandi kuko arashaka kuba nsumba imyaka mugasanga ntiyari bwagere uwo mwanya wo kwiyumvira kuri icyo kintu. Twese turaja hamwe tugaterana ibyiyumviro kandi n'urwaruka rwo mu gitano abigine turaba tubona ko bafite imyaka mikeyi tutarinze gukorana inama ngo tugire konferanse nini yagutse tubanako batarakwiga imyaka guhera nko ku myaka 15 nduga bicara itanu kaba yagisha tukamwereka aherereye akantu ashobora gukora kakamuzanira amafaranga.
Kuri mwabwe rero bavyeyi muriko muratwumva, ishirahamwe ni AAPS, ishirahamwe rero riri kuragerageza gufasha umwigeme kwiteza imbere, bari mu kivugo cyiswe umwigeme w'ikimazi mu kibano. Ani na Deje Ntezimana niwe ajejwe ikigega cy'iri shirahamwe, araza kubaha nimero mukanya mu mwiture kumbure umwigeme wanyu urashaka kuja muri iri shirahamwe bakamufasha. Yabasiguriye byinshi mu byo bigisha, mu byo bafasha. Yavuze ati barabafasha gutangura ubuzi bwabo, udushira hamwe twabo. Yavuze abagira ibidede, abafise imigambi myinshi myiza bariko barabafasha kurangura. Ndeka ndabe kuri internet, site yacu internet kuri Facebook, hari abariko barashikiriza ibyumviro nabo nyene dushore kubashikira mbere yuko tuja kumutumire wa nyuma. Turafise Edmond Chosen nahishakiye ati umwigeme w'ikimazi nujya ubwa mbere atahura icyo ari, agatahura nibanga ryiwe aho abaye, agira ubukerebutsi muri byose, arubaha, arambara akikwiza, agiranira amahoro n'abantu bose, arasonera umuntu uwo ari we wese yoba muto canke mukuru. Uyo ni Edmond. Reka twakire mu masegonda make cyane Ernest wakoze kwihangana ku murongo nawe icyumviro cyawe. Allo Ernest? Ernest ngira telefone yavuye ko Ernest uradutunga cyane niba wihanganye umwanya muremure.
Turacyari ku murongo, turacyari ku murongo.
Ernest urakoze cyane kwihangana. Amasegonda make cyane turi ku musozo w'ikiganiro ariko twifuje kuguha akanya uterere.
Ego, murakoze cyane. Nange nashaka kuvuga ku mwigeme w'ikimazi. Bwa mbere n'umwigeme yitahura ducari kuko ubu twasanze abigeme benshi baramaze guta akaranga ahanini bikava ko ari ibyama rezo sosiyo, ugasanga abona ibintu muri kurya firime z'uruko dusoni canke ukuntu bambaye agati nabo nyine abigana. Ubusanzwe byategerezwa kuba ari umwigeme yitahura aganira n'abandi, ndetse mbere kuko hari n'amashyirahamwe yakoze ibyo amashyirahamwe n'amashyirahamwe hari ibyo bashobora kuhigira, kandi n'indero runtu y'abavyeyi n'abavyeyi nayo ukayikurikiza kugira ngo bashobore kugira indero runtu haba mu kibano. Kuko ubu mwigeme afite imyaka 15 usanga benshi baramaze kujya muri gutakaranga, ugasanga ntashobora kwambara yikwize agenda arondera gusimira abagabo.
Urakoze cyane Ernest, turagushimiye. Reka mpakaryo mutumire wacu Anina Deje Ntezimana aduhe nimero ziwe za telefoni canke aho abantu bashobora kumuronka mu masegonda make. Ani
99 amajana 461.
Subiramo
1699 ubusa 1998 amajanane na 1691.
Urakoze cyane gose yo yari Anintezimana Nina Deje mu ishirahamwe AAPS mubiture bigemwe mwese mwifuza kuja mu ishirahamwe ryabo. Mwari muri kumwe rero na Oriane itanga ishaka mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndabashimiye mwese mugire weekend nziza mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika.
Turashimiye mu ngenzi wacu Oriane itanga ishaka haje kudu